murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Abakandida ku mwanya wa perezida wa Amerika kuri uyu wa kabiri bagiranye ikiganiro mpaka cya mbere cyagaragayemo byinshi batavugaho rumwe. Muri ibyo harimo uko bazakira ibizava mu matora. Tubanze twumve uko perezida Donald Trump, umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani uri ku butegetsi, abyumva.
But I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board.
Ati nizere ko azaba ari amatora anyuze mu mucyo, nataba mu mucyo, nimbona impapuro z'amajwi zibarirwa mu bihumbi zinyuzwa mu buryo budasobanutse, ibyo ntabwo nzabyibeshyaho. Mu buryo bugaragara, reka nkubwire icyo bivuze. Bivuze ko amajwi azaba yibwe. Reka noneho twumve icyo Joe Biden, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate bahanganye, avuga ku byerekeye uko azakira ibizava mu matora.
If I win, that will be accepted. If I lose, it'll be accepted. But by the way, if in fact he says he's not sure...
Nintsinda bizemerwa kandi nintsindwa nabwo bizemerwa. Buriya rero niba avuga ko atazi ibyo azemera n'ibyo atazemera, reka mbabwire nta kibazo, kuko nitubona ubwiganze bw'amajwi bizaba biri ku mugaragaro, azagenda, ntashobora kuguma ku butegetsi. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwari rwemeje ko umunyemari Kabuga Felicien ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside yoherezwa kuburanira mu rukiko rwa ONU yarusha muri Tanzania. Aya makuru n'ayandi turabagezaho mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Aloyse Bigirimana niwe waduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Geoffrey. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko iminsi ibiri y'ibiganiro hagati y'intumwa z'amaleta adacanuwaka muri Libya byabereye muri Misiri muri iyi ndwi byatanze umwimbu mwiza kandi byugurura inzira y'ibindi biganiro amaso mu yandi. Umugwi wa ONU muri Libya wavuze ku munsi wa kabiri ko ushima utwigoro tw'izo ntumwa zose kandi ugashima n'ibyavuye muri ibyo biganiro byatanguye ku munsi wa mbere. ONU ivuga ko ibyo biganiro hagati y'intumwa za leta yemewe na ONU hamwe n'igisirikare cya Khalifa Haftar byashimikiye ku bibazo by'umutekano n'igisirikare. Bumvikanye kandi ko ibindi biganiro biba mu ndwiza kandi ko bafashwe mu mirwano hagati y'impande zose barekurwa kandi bazoganira ku gucungera amahinguriro y'ibitoro. Imihari irwana ku ruhande rwa Haftar yarigaruriye amacukuriro y'ibitoro kuva mu kwezi kwa mbere basaba igabanganya ku buryo bungana amafaranga ava muri ibyo bitoro. Muri Afrika kandi abategetsi bajejwe amashyamba n'amaratiro y'ibikoko muri Zimbabwe bavuga ko bakeka ko inzovu 34 zafuye mu buraruko bw'icyo gihugu zishwe n'indwara yo kuvirirana amaraso yatewe n'imigera. Izo nzovu zatanguye gupfa mu kwezi k'umunani inyuma y'izindi ziharugwa mu majana zafiriye mu gihugu kibanyi cya Botswana zishwe mu buryo butatahuritse. Abategetsi b'amashyamba y'iratiro ry'ibikoko muri Zimbabwe bavuze ku munsi wa kabiri ko kugeza ubu bamaze gutora inzovu 34 zafuye ariko bagakeka ko hashobora kuba n'izindi. Abahinga bavuga ko Zimbabwe ishobora kuba ifise inzovu hafi 90,000. Inzovu muri Botswana hamwe no mu bice bimwe bimwe bya Zimbabwe zababa 800,000, igice cya kabiri kiziri ku mugabane wa Afrika wose. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ariko arabonana n'abategetsi b'i Roma mu Butaliyano, aho yerekanye ko hari ihamwa rikorerwa imirwi y'abanyamadini mu Bushinwa. Yasabye Ekleziya Katolika guhagarika amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa. Umushikiranganji Pompeo abivuze mu gihe Vatican hamwe n'Ubushinwa bari mu biganiro byo kubandanya amasezerano yo mu 2018 kwigenwa ry'abepiskopi. ibiri muri aya masezerano ntivyigeze bishirwa ahabona ariko yerekeye kufise ububasha bwo kugena abepiskopi katolika mu Bushinwa. Pompeo yavuze ko atanahamwe ku isi ubwigenge bw'amadini bubangamiwe nko mu Bushinwa kandi ko ataho abayoboke ba katolika bahamwa kiretse muri ico gihugu. Mu Bushinwa hari ibice bibiri by'abayoboke ba katolika, abambere bemewe na leta ariko abandi bitwa ko bigenga bagizwe n'imirwi y'amashengero ayoboka Vatikani. Abategetsi ba Vatikani bavuze ko bafise ubugombe bwo kubandanya ayo masezerano ariko ko bakeneye kuvugana n'abategetsi b'Ubushinwa. Abakurikiranira hafi ivyo bintu bavuga ko bidasobanutse ukuntu ayo masezerano abuza abategetsi ba Ekleziya Katolika kugena abepiskopi mu Bushinwa, aho leta y'igikominista igenzura ukwizera kw'abanyagihugu. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika carafatiye ibihano amashirahamwe 13 hamwe n'abantu 6 mwisekeza ryo gukatira amasoko y'amafaranga leta ya perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Ubushikiranganyi bw'ikigega bwa Amerika bwavuze ejo kwa gatatu ko umukuru wa banki nkuru ya Siriya ari mu bashizwe kuri urwo rutonde rwirabura. Abandi ni umukuru w'ikigo c'iperereza hamwe n'uwundi mugwizatunga yagirizwa gukorana na leta ya Assad. Ubwo bushikiranganji buvuga ko amatungo yose abo bantu n'ayo mashirahamwe bafitiye muri Amerika afatwa kandi nta munyamerika yemerewe gukorana nabo ico cose cinjiza amafaranga. Abo bantu hamwe n'ayo mashirahamwe bagirizwa kuba bari bafise uruhara rukomeye mu gufasha leta ya perezida Assad mu bijanye n'amafaranga. Perezida Assad yatanguje guhama abakora imyerekano mu 2011 ivyabaye intango y'intambara hagati y'abene gihugu aho Irani n'Uburusiya bifashe mu mugongo Assad mu gihe Amerika ishigikiye abarwanya leta. Iyo ntambara imaze gutuma amamiliyoni y'abanyesiriya bahunga igihugu abandi bagahungira hagati mu gihugu. Ibihugu bya Armenia na Azerbaijan byariyemeje kubandanya intambara mu kwanka kamu batewe n'amakungu ejo kwa gatatu ni mu gihe imirwano yinjiye ku munsi wa gatanu. Inteko z'ibyo bihugu bibiri zimaze imyaka zitana mu mitwe bafa intara ya Karabat iri mu bwoko bwabo muri Armenia yiyohoye kuri Azerbaijan mu myaka y'1990 igihe ubumwe bw'abasoviyete bwasambuka. Gushika ejo kwa gatatu abamaze gusiga ubuzima muri izo ntambara barenga 100.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Bufaransa aho urukiko rusesa imanza rw'icyo gihugu rwaraye rwemeje ko umunyemali Kabuga Felicien ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda agomba kuburanishwa n'urwego rwa ONU rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda TPIR. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana yakurikiranye iby'iyo nkuru arayitugezaho.
Umukemezo urukiko rusesa imanza rw'umufaransa rwafashe rusobanura ko Felicien Kabuga nta mpamvu ishingiye ku burwayi cyangwa se ibangamiye amategeko imubuza koherezwa kubonanishirizwa mu rukiko mpuzamahanga rukorera Arusha. Umwe mu bamwunganira mu mategeko Maître Emmanuel Altit yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kwitabaza urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Irahe mu Buholandi. Ati urwo rwego rwasabye ifatwa rya Kabuga n'uko yakoherezwa ahaburanishirizwa kubera ko ubujurire bwa Kabuga butakiriwe. Tugiye gusubira kuri urwo rwego ku bacamanza babiri barirahe bakabana Arusha. Tugiye rero kugaragariza urwo rwego ko uburenganzira bwa Kabuga bukwiye kubahirizwa. Maître Altit yakomeje kandi yasobanura impamvu uyunganira Felicien Kabuga adakwiye kujyanwa Arusha muri Tanzania.
Hari icyorezo
cya COVID-19 kibasiye isi kiri mu bihugu bitandukanye birimo n'ibyo muri Afurika. Ati none se urumva bikwiye kohereza Kabuga muri Tanzania aho ubuzima bwe bushobora kuzahanira? Ati kubera imyaka ye ashobora kucyandura atafite uburenganzira bujyanye no kubungabunga ubuzima bwe n'uburenganzira bwe.
à ce que sa santé soit préservée. C'est un droit.
Félicien Kabuga, ufite imyaka 84 nk'uko bigaragarira ku mpapuro zimufata ari ku muryango we, ukaba wemeza ko afite 87 yafashwe mu kwezi kwa gatano afatirwa hafi y'umurwa mukuru w'Ufaransa Paris, akaba aheruka kujyanwa mu bitaro kubera uburwayi. Umugenzacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramet yari yasabye ko Félicien Kabuga aburanishirizwa irahe mu Buholandi, yashyiraga imbere ubuzima bwe bushobora kubangamirwa n'icyorezo cya COVID-19. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Tuve mu Fransa tuze mu Rwanda, aho umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga ejo kuwa gatatu yategetse ko abatanga buhamya bashinjura bwana Jean-Claude Iyamuremye ukurikiranyweho ibyaha bya genocide bazatanga ubuhamya bwabo hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Skype. Mu mwaka w'2016 nibwo igihugu cy'u Buholandi cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Eric Bagirubusa ejo yari mu rukiko adutegurira inkuru.
Byatwaye byibura iminota ibarirwa muri 15 umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga asoma icyemezo ko kumva batanga buhamya bashinjura bwana Jean-Claude Iyamuremye bakunda kwita Nzinga ku byaha bya genocide. N'abatanga buhamya batatu bari ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububiligi basabye kurindirwa umutekano urukiko rwabahaye umwirondoro wa BIB, BIC na BID. Ubusabe bwo kumva batanga buhamya bwana Iyamuremye yabugejeje ku rukiko mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize wa 2019. We n'umwunganira basabaga ko abatanga buhamya bamushinjura bazatanga ubuhamya hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa video conference. Ariko kubera kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 hahise haduka icyorezo COVID-19 gikomeje kugira ingaruka mu nzego nyinshi z'ubuzima bw'abatuye isi, urubanza rwahise ruhagarara amazi umwanditsi mukuru w'urukiko wari wagenwe ko yajya kuhura nabo batanga buhamya abageraho. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2020 hongiye kuzamuka ingingo yo kumva batanga buhamya, ariko noneho bwana Iyamuremye n'umwunganira basaba ko bategurwa urukiko rukabumva hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype. Ni ingingo impande zibura na zombi zemeranyaho kuko ubushinjacyaha buvuga ko busanga nta kibazo kibirimo. Umucamanza amaze kumva imiburanire ku mpande zombi yarasesenguye maze yisunze ingingo z'amategeko arebana no kwimurira imanza muri Repubulika y'u Rwanda, yemeza ko umutanga buhamya ushaka gutanga ubuhamya ku mucamanza abisabwe n'umuntu wari wese igihe atari hafi yatanga ubuhamya hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Nyuma yo kwisunga ingingo z'amategeko umucamanza yategetse ko abashinjura bwana Iyamuremye bazumbwa hifashishijwe uburyo bwa Skype aho ku buryo bwa video conference. Aba batanga buhamya bashinjura Iyamuremye bari mu mahanga bagiye kumbwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga nyuma yaho bamwe mu bamushinjura bari imbere mu gihugu bari barumviswe. Ni nacyo kimwe kuri bamwe mu batanga buhamya b'ubushinjacyaha bashinja Iyamuremye bari baramaze kumbwa n'urukiko. Uretse iki cyorezo COVID-19 cyateye u Rwanda gukoresha cyane ikoranabuhanga mu nkiko mu buryo butari bwitezwe, igihe urukiko rwasangaga ari ngombwa ku manza z'ibyaha biri ku rwego mpuzamahanga, uburyo bw'ikoranabuhanga bwakoreshwaga mu kumva batanga buhamya bari mu mahanga ku manza ziburanishirizwa mu Rwanda. Bwana Jean-Claude Iyamuremye bakunze kwita Nzinga w'imyaka 45 y'amavuko, genocide yabaye afite imyaka 19 nk'uko abisobanura. Ubushinjacyaha bumurega ko yatundaga abatutsi mu modoka bajyana mu ishuri rya Eto Kicukiro kugira ngo bicwe mu gihe cya genocide. Yatawe muri yombi mu 2013 mu gihugu cy'u Buholandi, aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba ambasade ya Isiraheli na Finland mu Buholandi. Yoherejwe kuburanira mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2016. Ibyaha bya genocide ubushinjacyaha bumurega bubimukekaho ko yabikoreye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1994. Inkiko gacaca zo muri Nibo y'Icyicukiro zari zamuhamije ibyaha bya genocide zimukatira gufungwa imyaka 19 mbere y'uko igihugu cy'u Buholandi gifata umwanzuro wo kumwohereza kuburanira mu Rwanda. Ariko mbere yuko aburanishirizwa mu nkiko z'u Rwanda zabanje gutesha agaciro icyemezo cyafashwe n'inkiko gacaca kuko ari ku itegeko ribiteganya. Ibyaha byose arabihakana akabwira urukiko ko ari umwere. Iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2020. Aha bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 1 6 1 6 6. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagumishijeho ibihano ku bategetsi bungirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abanindira ko Buca Gervais, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano, na Bizimana Godefroid, umujyanama mukuru ushinzwe ingendo mu biro by'umukuru w'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Itangazo ryashizwe habona n'ubumwe bwa Buraya, Ijwi rya Amerika rifite iyi kopi rivuga ko ibihano byari byafatiwe ibihangange bibiri mu gipolisi cy'u Burundi ata mpamvu n'imwe ihari yo kubikuraho. Aba bagabo babiri begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umwe ni Gervais Nirakobuca batazira ndakugarika, atwara ubushikiranganji butatu bukomeye bwashizwe hamwe aribwo ubw'intore hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu. Ubundi ni Godefroid Bizimana, ubu n'umuhanuzi mukuru wa perezida mu vyerekeye ingendo, yahoze ari umuyobozi mukuru w'igipolisi. Aba bose bakaba baturuka mu ntara imwe ya Cibitoke. Ni ibihano vyafashwe n'ubumwe bwa Buraya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bigenda birongerezwa ikiringo uko umwaka utashe. Ibihari vyotaye igihe mu kwezi kw'icumi uno mwaka. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko ivyo bihano vyerekeye gufata ubutunzi bwose abo bategetsi babitse Buraya, hamwe no kubabuza guhonyoza ikirenge mu bihugu bigize uwo muryango. Yamara gushika ubu nta muntu azi igitigiri c'amatungo yafashwe ingena ngana. Ubundi umutegetsi muri leta ya perezida Ndayishimiye ari ku bihano mpuzamakungu n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, yahoze ari umushikiranganji w'umutekano, yafatiwe ibihano nk'ivyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bihugu vyarutura vyagiriza abo bategetsi ko bagize uruhara rukomeye mw'ihonyango ry'agateka kazina muntu n'ubwicanyi vyakurikiye ugushaka kwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Uretse abantu ku giti cabo, n'igihugu kiracari ku bihano vy'ubutunzi cafatiwe n'ibihugu vya Buraya. Umushikiranganji ajeje imigenderanire yagize ico avuga kuri izo ngingo zose. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, ambasaderi Albert Shingiro yavuze ko agiye kuganira n'ubumwe bwa Buraya kuri ico kibazo.
Mu bikorwa tugiye gushimikirako cane harimwo ico gikorwa co gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, na cane cane bijya bihugu muzi byari byarafatiye ibihano u Burundi byo mu bumwe bwa Buraya. Ivyo navyo bica mu buryo bwinshi ibihugu vya Buraya n'u Burundi tuzoja hamwe tubandaye tuvugana kugira ngo ivyo bihano bishobore kuva kutuvako bidatevye, kuko nkuko mubizi u Burundi bwacu ntibigeze bufatira ibihano ibihugu vy'umwe bwa Buraya. N'ivyo bihugu vyafashe ibihano, twibaza yuko ivyo bihugu ari vyo mu gihe vyogaruka ku Burundi nta ngorane tuzobakira nkuko twari dushaka tubikora imbere yuko ivyo bihano bifatwa, hanyuma tubakiriye naho tubakire tuzi yuko babwiriza kubahiriza ibisata bimwe bimwe bijanye no kwigenga ku Burundi. Mugabo rero twibaza yuko ibyo bihano uko meje kubivuga abo babifashe bashobora kuza tukaganira bagashobora kubikuraho ataki nini bisabye.
Mondwi heze perezida Evariste Ndayishimiye yari yishuye ubumwe bwa Buraya nkaho womenga yari yamaze kumenya ko ivyo bihano byongereje ukiringo cy'umwaka umwe. Kuri we nibisanzwe kuko bucigikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi.
Ubumwe bw'Uburaya nivyo imigendane yatose kaye kubera ubumwe bw'Uburaya twasanze bwari burimwo mu gutuma habitengbagazwa ry'ubutegetsi mu Burundi, hanyuma bitwaje igikenye bibananiye baciye bavuga bati reka tubohere amaboko mugongo irya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo, hanyuma Imana nayo ikirakinga. Ikinze rero none abantu boguma bakwegana gushika ryari? Ivyo kuvuga ngo ingingo ya ibyo si byo bikora hakora umwumvikana. Imigenderanire hagati y'ibihugu si imigenderanire y'inguvu, ashaka murumvikana mukagendana, adashaka naho ntimugendana. Murazi ko Burundi bumaze kugenda inshuro nyinshi n'ibiganiro byari byabaye, ariko basha badufata minenegwe aranka yuko tuvugana kare twarungitse intumwa
umugwi wawo ni ukora amatoza ku Burundi uheruka kuvuga ko haramazina yabagirizwa mabi yabaye mu Burundi yahawe sentare moza makungu mpana vya CPG iri kwirakora amatohoza nyezi na kuri ico gihugu wa mugwi wawo ni wavuze ko aramazina y'abategetsi akunze kugarukwa ko ariko ntiwayashize habona yamara wemeza ko nubu bagifise uruhara mu bwicanyi kunyuruza abantu kubafungira ubusa no kubahohotera bikoregwa cyane cyane batavuga rumwe na leta canke abaharanira uburenganzira bwa muntu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Noneho tuzamuke muri Uganda wishyira hamwe mpuzamahanga ryita ku burenganzira bw'impunzi n'abataye ibyabo rifite icyicaro muri icyo gihugu rifatanije na Rema irindi shyira hamwe nkaryo ry'i Burundi basohoye raporo yerekana ko impunzi z'abarundi zatahutse ziva muri Tanzania zakiriwe nuko zashubijwe mu buzima busanzwe. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda yasomye iyo raporo maze adutegurira inkuru.
Iraporo yashyizwe ku mugaragaro mu nama yabereye ku rubuga rw'ikoranabuhanga yagaragaje ko kuva mu mwaka wa 2017 kugera muri uyu mwaka wa 2020 ko impunzi z'Abarundi 180,000 arizo zatahuwe kuva mu gihugu cya Tanzania gusubira mu Burundi. Nyamara ariko kugira ngo izi mpunzi hamwe n'abandi Barundi bahungiye imbere mu gihugu basubizwe mu buzima busanzwe byahuye n'ibibazo bitari bike birimo abategetsi mu gihugu bagiye bitirira impunzi zitahuka amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nka CNL kimwe no kuzita abanzi b'igihugu bityo zimwe zigahohoterwa izindi zigafungwa no kwamburwa bumwe mu burenganzira bwa kiremwa muntu. Ibi byose bikorwa n'umugwishaka riri ku butegetsi w'imbonerakure ukurikije raporo. Ukurikije bwana Theodore Mbazumutima wishira hamwerema mu Burundi bafashije gukora ubushakashatsi zimwe mu mpunzi zitahuka ntabwo zakirwa neza aho zari zisanzwe zituye izindi akaba zihitamo gutura mu turere turi hafi n'umupaka wa Tanzania kugira ngo haramutse hadutse izindi mvururu mu gihugu bizazohorohere kwambuka umupaka. Kandi kindi gituma zitura hafi n'umupaka wa Tanzania ari kugira ngo zishobore gukomeza zambuka muri icyo gihugu guhaha gucuruza hamwe no guhinga imirima zifiteyo. Mbazumutima kandi yanatangaje ko mu bushakashatsi bwabo basanze ko zimwe mu mpunzi zirimo gutahuka bitewe n'imibereho mibi mu bihugu zahungiyemo ariko atari uko amahoro n'umutekano byagarutse aho mu gihugu. Dismas Nkunda ukuri ikigo kigenzura ibikorwa bihonyura uburenganzira bwa kiremwa muntu muri Afrika kandi akanabakora ubushakashatsi ku bibazo bijanye n'ubuhunzi n'umwe mu bavugiye muri iyi nama yo gushyira ku mugaragaro iyi raporo yabwiye Ijwi rya Amerika ko hakiri ibibazo bikomeye mu Burundi bikwiye gukemurwa n'ubuyobozi kugira ngo impunzi z'Abarundi zose zikiri hanze zizatahuke ku bushake. Ati ndibaza ko ikibazo cy'impunzi z'u Burundi kigikomeye cyane kugeza ubwo ibibazo bya politiki mu gihugu bizakemurirwa hagashirwaho uburyo bwo guhagarika ubutumvikana hagati y'imigwi itandukanye kandi nanone mu gihe ubuyobozi inzego z'umutekano hamwe n'umutwe w'imbonerakure bitari byahagarika ibikorwa bibangamira abaturage mbona ko nabarimo gutahuka bazongera guhunga.
Being forced to go for into exile again.
Bwana Nkunda yongeyeho ko ari impunzi imwe zatahutse kuva muri Tanzania zitabyihitiyemo.
If there's any repatriation or any return it should be voluntary in nature.
Ati mu gihe habayeho gutahuka kw'impunzi impunzi nizo zigomba kubyihitiramo nk'uko biteganywa n'amahame mpuzamahanga areba impunzi kayo umuryango w'abibumbye y'umwa 51 hamwe n'umuryango nyafrika wo muri 67. Hari amaraporo yerekana ko zimwe mu mpunzi z'Abarundi muri Tanzania zacuwe ku gahato bikozwe mu buryo bwo kuzikuraho abari bazicyungiye umutekano hamwe no kuzambura ubufasha buzigenerwa. Ibi byakoreshejwe nk'inzira yo kuzirukana muri icyo gihugu na niyo mpamvu mvuga ko leta ya Tanzania igomba gukurikiranwa n'amategeko mpuzamahanga kubera icyo gikorwa kinyuranyije n'amasezerano icyo gihugu cyashyizeho umukono. Navuganye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi muri Uganda nibazo zumva igihe kigeze dore ko bagenzi bazo bari barahungiye mu bindi bihugu nko mu Rwanda, Repubulika ya Kongo hamwe na Tanzania barimo gutaha.
Ku muntu iyo bavuga ngo ngashaka guhunguka barimo barahungwa na muhungure ariko nk'umuntu nkanje abafite ikibazo kiwe yahunze kandi akaba abareba kigikomeye kigihari akicyumva kikibona kuva nko arumva yuko umenga aracabangiriye abanze areba igiguma gikurikira icyo niko no kivuga ko murakoze.
Twebwe ntitwahungiye kimwe kandi mu by'ukuri ntitwahunze ibibazo bisa n'ubwo ufise n'ubihame no guha n'amazina y'abantu n'ubwo ugahamagara n'umuntu ari mu Burundi ati ndonderera ku mpimba aha naha izina ryitwa ukunuku nuku babaciye imyaka 15 ariko ari umuganga utavuga rumwe na leta n'uyu munsi bavundiye mu gasho cyo kuba none bundi ko none mpungutse njaje bacha bantega kuja mu mugambwe ntiyumva mwerega n'uburenganzira bw'umuntu umuntu atuma pfazize ukuri kwiwe ariko ntushobora guhata umuntu mu kintu adashaka kuko ubuzobone ibazo byo byakemutse azuta pita munzi zawe ubwo yari n'umugabo arenze kuko yarafashe opposition yarahiye imyanya kuko gwasa arimo namashinga amateka yari wa kabiri uyu munsi yarongeye abo wa kabiri ego yaraburanye ngo aratsindwa dusanga nta n'ubunyumba kumenya hawe
nagerageje gushaka kuhagarara igihugu cy'u Burundi muri Uganda kugira icyo yasubiza kuri iyi raporo ariko ntibyashoboka nyamara ariko abayikoze bavuze ko bahaye amahirwe bamwe mu bayobozi b'u Burundi gutanga ibyiyumviro byabo muri iyo raporo ubu bushakashatsi bwakorewe mu burere bwa Kibitoke Bujumbura hamwe na Muyinga hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kane muri uyu mwaka Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
tugarukiye hano muri Amerika aba kandida babiri mu matora y'umukuru w'igihugu President Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani n'uwahoze ari Vice President wa Repubulika Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate kwa kabiri nimugoroba bakoze ikiganiro mpaka cya mbere muri bitatu biteganijwe mbere y'amatora ku itariki eshatu z'ukwezi kwa 11 umunyamakuru Ijwi rya Amerika Mia Bush yateguye inkuru yumvikanisha ingingo eshatu abantu basigarana muregezweho na Claude Ganza munyamagana
Izo ngingo eshatu no guterana amagambo no gucana mu ijambo bya hato na hato ingingo irebana n'imisoro kimwe n'iribana n'ivangura ruhu n'urugomo muri Amerika iki kiganiro cy'iminota 90 mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio cyayobowe n'umunyamakuru Chris Wallace ukorera televiziyo Fox News kurogoyana no gucana mu ijambo ni kimwe mu byisubiyemo kenshi muri iki kiganiro Trump yagiye aca mu ijambo Biden ndetse na Wallace wari uwo ikiganiro bituma kibama kajagari kubwo kudahana kanya ngo buri wese avuge ibye yisanzuye Abashinzwe kugaragaza no guhinduranya amashusho kuri televiziyo babagaragazaga bavugira icyarimwe buri wese avugira mu wundi Wallace yakunze gukebura Trump amwingingira kureka na Vice President akavuga haraho byageze Biden abwira Trump ati ese ushobora gufunga umuntu wa mugabo we ingingo ya kabiri yibanzweho ni imisoro iyi ngingo nayo yagiye impaka cyane Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje inkuru ndende ivuga ko Trump barirwa mu baherwe ndetse ukunze kuvuga ko ibikorwa bye byinjiza akayabo yasoza amadolari 750 gusa mu mwaka wa 2016 abari nayo asora mu 2017 kimara gutorerwa kuyobora Amerika mu myaka 50 yose ishize Trump abaye president wa mbere wanze kumenyekanisha imisoro ye umunyamakuru Wallace amubajije ingano y'amadolari yishyuye mu misoro ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yaramusubije ati nasoza amamiliyoni y'amadolari kandi muzabimenya ntiyagira ibindi bisobanuro atanga kuba ikinyamakuru The New York Times cyarasohoye iyi nkuru yuko perezida atamenyekanishije imisoro mbere gato y'ikiganiro mpaka kizamuhuza na Biden byari nko gutanga ingingo yo kugibwa impaka byanze bikunze umunyamakuru Wallace abajije Biden icyo abivugaho yaravuze ati nagaragaza inyandiko zimenyekanisha imisoro ubundi ahita avuga ko azavanaho politiki y'abarepublikani yo kuvanaho imisoro yateje imbere cyane ibigo by'ubucuruzi indi ngingo nayo itoroshye ni ivangura ruhu n'urugomo muri Amerika Iyi nimwe mureshesha tumunyamakuru Wallace yahisemo mu kwezi gushize harebwa kwivangura ruhu ryifashe mu mijyi nka Kenosha muri leta ya Wisconsin mu cyumweru gishize ikigo cya Amerika gishinzwe ubugenza cya FBI na Minisiteri y'umutekano batanze inkuru za kwamatsinda y'intagondwa y'abazungu yumva ko abazungu badakwiye kureshya n'abirabura bashobora gutuma imvururu ruziyongera Trump n'umunyamakuru Wallace wari uyoboye ikiganiro bashuje nk'abaterana amagambo bwo Wallace yamusabaga kwamagana udutsiko tw'abazungu bumva ko batareshya n'abandi akaba ari bo bakomeza kwatsa umuriro w'imvururu n'urugomo hagati yabo n'abaharanira uburenganzira bw'abirabura Trump yabanje gukwepa iki kibazo ariko umunyamakuru amuhatirije aramubwira ati ariko ubundi uragira ngo mbite bantu ki ngaho mbwira izina mbita Wallace ati wabita nk'intagondwa cyangwa abaheza nguni b'abazungu naho Biden bavuga ko ari udutsiko tw'abanyarugomo n'abaheza nguni bazwi nka Proud Boys cyangwa abahungu batewe ishema n'icyo bari cyo ubigenekereje mu Kinyarwanda abahungu batewe ishema n'icyo muri cyo mube muretse mube hafi yungamo ariko anenga abandi baheza nguni basa n'ababogamiye ku ngamba z'ishyaka ry'abademokrati ati hari ikigomba gukorwa ku bantu b'umutwe wa Antifa n'ababashyigikiye kuko abo si ikibazo cy'abashyigikiye ingamba z'ishyaka ry'abarepublikani akomeza agira ati iki ni ikibazo cy'abashyigikiye ingamba z'ishyaka ry'abademokrati
Chote mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwayakurikiye hamwe n'abagenzi banje bamfashije kuyategura no kuyabagezaho yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yandi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.